Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri bene nza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 25 y'ukwezi kwa kane mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Mundikije.
Murabizi ko ibintu canke abantu bava muri kiriya gihugu bataye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu 2015. Murazi ko ari ibigwanisho vyinshi vyaje biva hariya n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya.
Uyo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ipolisi cyo Burundi, avuga ku mfashanyo ifungurwa vya PAME vyasubijwe mu Rwanda uyu munsi kuwa kabiri. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igikorwa akamo katerwa n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika Moseleko, EAC, gasaba ibihugu bigize uyu muryango kugurura imbibe zavyo. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta y'Urundi iherutse kwangira amakamyo ishami rya ONU riraba ibijanye n'imfungurwa ku isi PAME kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Izo mfungurwa zaguriwe mu gihugu cy'u Rwanda zashitse ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, zasubijwe inyuma kuri uyu wa kabiri mu gitondo nk'uko byemezwa na PAME. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Izo mfungurwa zasubijwe inyuma zari zigizwe n'amatoni 300 y'ibiharage, ariko amatoni yose hamwe harimo n'atari bwashike ku mupaka ya 508 zari zigenewe abantu 12,000 bagizwe n'impunzi z'abakongomani bari mu Burundi n'andi maprogramme ya PAM harimo kugaburira abantu bugarijwe n'amapfa. Amapfa ni nayo yatumye ishyirahamwe PAM rirakagurira ivyo biharage mu Burundi kugira ryirinde guhungabanya amasoko yo hagati mu gihugu kubera umwimbu utari mwiza, nk'uko bisigurwa na Nicole Jacquet atwara PAM mu Burundi. Kubera PAM rifise ububiko bwo kuguriramo ibifungurwa mu bihugu vya Kenya, Uganda n'u Rwanda, umufaso nasigura ko ibiro vya PAM mu karere vyashimye guhahira i Kigali kuko ariyo hafi y'u Burundi. Mufaso ni Jacquet yemeza ko leta yishimikije imvo z'umutekano mu kwankira ivyo bifungurwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi.
Ce n'est pas la première fois qu'on voit est arrêté aux frontières, que ce soit au Burundi, que ce soit dans les autres pays, ce qui fait que ça nous a pas interpellé.
Agira ati, ntiryari ribaye irya mbere imiduga yacu ihagarikwa haba mu Burundi canke mu bindi bihugu, nicyo gituma bitaduhagaritse umutima. Ariko mbonye amakamyo acubugaranywe ku wa gatandatu naciye mpamagara igipolisi, ubushikiranganji bw'intwari yo hagati n'abandi, batubwiye ko ari ingorane z'umutekano. Igihugu kitubwiye uko PAM ntiryoshira mu yirinda abashoferi ivyo batwaye n'amakamyo.
La cargaison, mettre en péril les chauffeurs, mettre en péril les camions.
Twabajije umuvugizi w'igipolisi izo mvo z'umutekano izo arizo. Pierre Nkurikiye yatwishyuye ibikurikira.
Leta yaramaze kwishyura no kuvuga ko yishyuye ni ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi.
Ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi gute?
Murabizi ko ibintu canke abantu bava muri kiriya gihugu bataye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu 2015. Murazi ko ari ibigwanisho vyinshi vyaje biva hariya n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya zikagandagura indongozi ngaha bagatera muri za Kayanza. Kandi murazi ko twanafashe n'inkozi z'ikibi nyinshi turaziberetse n'ivyo bakoresha twarabiberetse zari zivuye muri kiriya gihugu. Uno munsi rero umuntu akubwiye ko ari ku mvo z'umutekano ngirana uri mu Rundu camva neza ivyo ari vyo.
Umuntu ashobora kwibaza ati noneho igipolisi gifise ubuhinga bwo gucungera, nticari guheza ngo kirabe vy'ukuri yuko ivyo bintu mwaza ko vyogirira nabi umutekano w'abenegihugu birimo.
Ingingo yafashwe gutyo
hamwe iyo ngingo itohinduka bishobora gutuma imfashanyo za PAM zigabanuka.
Si le problème du corridor nord devait persister, là pour nous c'est assez grave parce que cela veut dire que tous les convois devront passer par la frontière de Kobero.
Hamwe ingorane ya koridoro noro yobandanya bizoba bigoye cyane kuri twebwe kuko imiduga yose izotegerezwa guca ikobero. Mu mpaka wa Kobero ku bidandazwa biva mu Buganda na Kenya ni ukuzunguruka bidasanzwe. Tuzosha twongera ko 35,000 z'amadolari y'Abanyamerika ku mahera y'urugendo. Nicyo gituma twifuza ko inzira ica mu Rwanda yosubira gukora kuko bitagenze uko tuzosha tuzana imfungurwa nke bitewe n'uko turi hamenshi mu rugendo. Twari twateguye imigambi myinshi muri iki gihe cy'amapfa, bishobora kuzanira ingaruka mbi bantu nikora dufasha mu Burundi.
Avec des coûts plus élevés, cela va pénaliser nos bénéficiaires qui sont les plus vulnérables actuellement au Burundi.
Kuri ico kibazo igipolisi nta nyishi tomoye kiratanga.
Ikintu cyose kizoba kije kigomba kwinjira mu Burundi kizoheza cigwe kimaze gushika hanyuma ingingo zifatwa.
naho leta y'u Burundi yankiye amakamyo yishira hamwe pa mu kwinjira ku butaka bwayo aciye ku mupaka w'u Rwanda iryo shira hamwe ryemeza ku migenderanire yaryo no Burundi yifashe neza icyo gisata cyawo ni kirabi bijanye n'imfungurwa ikorera mu Burundi kuva mu mwaka w'1968 eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika ubuseruko bihamagarira ibihugu byo muri uyu muryango byugaye imbibe kugira ibidandazwa ntibishoke kwikubita gashi bikugurura izo mbibe vuba. Ibihugu bidomwa ko urutoki n'u Burundi bugaye imbibe buhana n'u Rwanda hamwe n'igihugu cha Tanzania cabujije kwibidandazwa bimwe bimwe bisohoka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru
umujyango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko uvuga ko ibihugu byose bibwirizwa kubahiriza amasezerano y'isoko rusangi. Kimwe mu byari amasezerano yatewe ku mukono mwaka w'2009 n'abakuru b'ibihugu avuga nuko ibihugu bigize uwo mujyango bisa n'ibikuyeho imipaka mu byerekeye urudandazwa. Naho biruko uwo mujyango umenyesha ko hari ibihugu nk'u Burundi biheruka kugara imipaka buhana n'u Rwanda mu byerekeye urudandazwa. Honorable Christophe Bazivamo icegeya cy'umunyamabanga mukuru uwo mujyango avuga ko ibyo bigira ingaruka mbi ku gihugu ubwacu hamwe no mu karere kose.
Rimwe na rimwe uretse igihombo abagomba gucuruza bagira iyo babuze isoko ry'ibyo bacuruza, kuko gufunga umupaka ngo ibintu bitajya mu kindi gihugu kenshi hari igihe banakumira nta bundi buryo babahaye bwo kugira ngo bagurishe umusaruro wabo. Rimwe na rimwe ukabapfirwa.
Uwahora ari umushikira nganje w'u Burundi ajeje winjira gico gihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Leontine Nzeyimana imbere yuko asubirizwa muri uku kwezi mu kiganiro aherutse guha ijwi rya Amerika yasiguye ko iyo ngingo u Burundi bwafashe ariyo gukingira umwimbu.
Burundi ntibwugaye mbibe urujya n'uruza rurabandanya, ahubwo u Burundi rwarabujije kushora ibifungurwa bimwe bimwe by'u Burundi bija mu mahanga hapana mu Rwanda honyine mu mahanga hose mu muri Tanzania no muri Congo kubera umwimbu utagenze neza. Iyo ni securite alimentaire.
Umujyango wa Afrika y'ubuseruko umenyesha ko atabihano ushira imbere ahubwo ko ibihugu bihamagarirwa kugurura izo mbibe ku neza ya bose. Pierre Claver n'inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Uruhagarara
rahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira ineza
twese biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuri umusereko nanje nkaba umurengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Abavyeyi b'Abarundi barereye mu mashure abanza yo mu nkambi impunzi ya Rusenda mu ntara ya Kivu bavuga ko umugambi w'ishami rya ONU ryitaho ibiribwa PAM ugamije kugaburira abana mu mashure wabafashije cyane. Abana baremeza ku imfashanyo yatumye biga neza gusumba. Umunyamakuru Vedaste Ngabo akorera ijwi rya Amerika muri iyo nkambi niwe agiye kudushikiriza inkuru.
Bazajya baje badukuma imwe tuzana amasahani n'amazi yo gukaraba.
Iyo ugeze kuri amwe mu mashuri abanza yo mu Rusenda mu masaha ya mu gitondo na nyuma ya saa sita, uburirana n'abana bitwaje isahani amakaye rimwe na rimwe haraba bitwaje urukwi kwa gutekesha ifunguro bagenegwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU muri gahunda yaryo gise cantine scolaire. Bahati Everine ari mu babyeyi batekera abanyeshuri biga ku mashuri abanza ya EP Isungu, ikigo kigaho abana b'Abarundi n'ab'Abakongomani. Aragaruka kuri gahunda yo gutekera abana bo mu mashuri abanza imaze igihe kirenga imyaka ibiri.
Saa yine tuba tugaburiye abana bo bagaca bafungura bakarya bagashaza mu ishuri kandi hasa zigeze bagaca bataha hagacaza abo kumugoroba rero abo kumugoroba gacha bafungura sasa ni nusu tubihije ibyo kujya byabo bagacha bafungura hama bagacogenda kwiga kandi ku mashuri bagacha bataka kumugoroba
mugenda mubagenera ibingana gute
turabagiranye ni tayi yabo nyene pame yakwereze dukwiye kubaronderera bakatenye no bugari buhuye nuko nyene bwo bahaza
bungana gute
nakarimo baduha dukatisha kandi barabahaza
mbese programme mwe ku bavyeyi muyishimira gute
twebwe turayishima kubera abana bacu biga neza nibaze barasinzira ku mashuri.
Kuba aba banyeshuri barira ku ishuri mu gihe cya kumanywa bifasha aba banyeshuri kwiga neza kandi bigatuma n'ababyeyi babo badatimira mu bakora yo kubashakira ibyo bajya igihe baba bavuye ku ishuri ku mugoroba. Ngoko byemezwa na Kabura Bahati umubyeyi ufite abana batandatu kuri iri shuri rya EP Isungu.
Mbese mwebwe nk'ababyeyi bo mu nkambi iyo abana barire ku ishuri n'iki bibamarira mwebwe bibafasha?
Bitufasha kamara kuko abana bashagenda bafunguye ngaha bageze hariya ni batera ni ngorane muhera kuko zijya fungurwa bage bariye ngaha tuce tuyitona natwe kurondera hariya mu nkambi yewe nce nkora ibindi bikorwa bitandukanye umwana cenda murondera ibindi fungurwa lakini nazo akigwaye no kujya yoyirirwa atariye. Oya
ariko iyo mwamugaburiye hanga ngo bituma yiga neza?
Acha yiga neza nabagisinziye kuko kujya kumva ashonze abafisi utuguva kiga neza.
Misago Jean Felix n'umwarimu mu mashuri abanza yo mu Rusenda avuga ko igahunda yatangijwe na PAMU yo kugaburira abana ku ishuri yatumye barushaho gukunda ishuri nubwo hari umubare munini w'abana baza ku ishuri batitwaje amakayi.
Ukuntu bigenda barazana ibiribwa hanyuma twebwe ngaho ku mashuri twaratoye komite ziteka ibyo biribwa bagasaba ari bo bagaburira abo bana. Abana rero kuza ku ishuri barazana amasahani kugira bafungurireko.
Ngo arabana bibagirwa makayi bakazana amasahani ariko.
Aho ko iyo yibagira isahani bambikaye azana isahani ntayibagira n'umunsi wa. Iyo yibagiye amakayi nta kundi umwana arapfa kwiguko nyine. Ari naho batayagira mugabo gasaga afisa amasahani. Turabatuma n'inkwi kugira ziteke bya biribwa baza kujya ku ishuri.
Bise ntubona ko byabigoye kuba bari mu nkambi bakabona n'inkwi.
Bo mu bisanzwe inkwi pamiragerageza kuzana inkwi ngaha ku ishuri mugaha igihe zihera ziheze rero abana tukaza tubatuma nyankwi.
Tubamenyeshe ko igahunda yo kugaburira abana bo mu mashuri abanza yo mu Rusenda iri mu bifasha abenshi muri abo banyeshuri b'Abarundi n'ab'Abakongomani kudata amashuri ngo baje kuzerera kubera inzara. Badasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Burundi imenyesha ko ifise imigambi itari mike kugira itorere inyishu kibazo c'ikena ry'umuyagankuba cabaye akananira abahinga mu Burundi muri kino gihe. Godefroid Kizimana umuhanuzi mu by'ubuhinga umushikiranganji amasoko ntanganguvu utari n'agataka mu Burundi yashikirije imwe muri iyo migambi hari mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa kabiri atangura yemeza ubwo bukene bw'umuyagankuba.
Nivyo nk'uko mubishikirije igihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu kene budasanzwe bw'umuyaga nkuba uhabwa cyane cyane ibisagara ugahabwa amahinguriro ugafasha abo bose bafise ibikorwa byo kwikenura kuko atamuyaga nkuba ubuzima mu bantu buraheza bukamera nabi kuko mbere haba nk'uko mwabivuze mu mashuri mu bitaro umuyaga nkuba urakenerwa ariko nk'uko mubaje mubizi u Burundi buheruka gushinga imigambi yagiye mu ngiro ijanye n'umuyaga nkuba kuri ugo rugomero rwa Gwegura naho hari 85. Urundi rugomero rwubatswe mu nyuma n'urugomero rwa Nyemanga nago rukaba rugomero rutonya rutarenze inguvu zingana megawate 2.8. Ivyo navyo uravye ibihe turimwo kuva ico gihe ca 85 gushika uyu munsi Uburundi bwarateye imbere ibisagara byaragutse amahinguriro mashasha yaraje amashuri menshi yarubatswe ibitaro iki byo byose biteza imbere igihugu usanga mbere no mu burimyi ubu niturima ngo turye gusa turima kugira ngo tuhingure twongere ibyo twahinguye tubike canke tubishore mu mahanga ari naco gituma ubwo bukene buguma bwiyongera ari naco gituma nkuko mubimbajije leta y'u Burundi yashyizeho politique ijanye no guteza imbere amasoko ntangaguvu iyo politique nayo leta yayemeje mu 2011 ariko kuva ico gihe murazi yuko umugambi nk'uyo udakogwa n'amafaranga y'u Burundi gusa ukogwa dufashijwemo na basanzwe badufasha nka banke mpuzamakungu y'isi yose canke ibanke y'iterambere ya Afrika mbere ni banke y'iterambere y'ibihugu by'i Burayi yavyo niyo mashirahamwe mpuzamakungu akunda kudufasha mu guteza imbere uwo mugambi w'amasoko ntangaguvu ariko gico gihe twarabonye igihugu cy'u Burundi cyane cyane na leta yarabonye yuko tutoguma twama turindira ibiva hanze ari naco gituma leta yahizeho umugambi wa mbere wo kubaka urugomero kuruza impanda ubwo nago gubakwa mu mafaranga atanzwe n'u Burundi gusa twararonse mugabo n'abandi badufasha cyane cyane nk'ubuhindi buzoduha amafaranga yo kubaka urugomero kuruzi kaburantwa na igihugu cy'Ubushinwa naco nyine cyaratwemereye kuduha amafaranga yo kubaka urugomero kuruzi ruzibaze ariko turafise n'izindi ngomero zo kubaka muri iyo politique biri muri iyo politique nko kuruzi jiji na murembwe naho nyine hazokubaka ingomero eka no mu bihugu duhana imbibe turafise imigambi y'ukubaka urugomero rwa kuruzi Kagera aho bita Rusumo Falls no kuruzi Rusizi urugomero bita Rusizi ya gatatu muri iyo migambi rero ibyo ariko ndababwira ibijanye na ningomero zubaka ku nduze zaye n'amazi ariko na leta yarashinze umugambi wo guteza imbere ayandi masoko ntangaguvu
imbere ko tujya mu yandi masoko ntangaguvu izimfashanyo mwavuze yuko ubuhindi ubushinwa bugiye gufasha mu kubaka ingomero ivyo bizoba ryari kugira abanyagihugu babimenye
imigambi nk'iyo yo kubaka ingomero nko kunzuzi birafata igihe gitari gito birashobora mu gihe amafaranga amaze kuboneka batanguye mu gahisoko abubatsi uwo mugambi urashobora kumara ku myaka kuva ku myaka 4 gushika ku myaka 5 ariko leta y'u Burundi yarabonye yuko batorindira imyaka 5 kugira ngo abanyagihugu baronke umuyaga nkuba kugira ngo bikenure murazi imbere nuko nawo ni yashinzeho umugambi mpuzamakungu w'iterambere rirama ivuga yuko umunyagihugu wese ategeza kuronka umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo abeho neza ari naco gituma rero leta yabonye ko ico gihe cyo bakirekire yashiburiko irategura gutera ibikumu amakontra yo gukoresha ibitoro kugira ngo amamashini ashobore gutanga umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo muri iri ciriza tube dufise amamashini ashikana afise ingufu zishika kuri megawati 30 kugira ngo ya matara twama turiko turatanga mu makarate tugabanganya kugira ngo bose baje bararonka ivyo bihere
egome ni ikiganiro muri isanga gihaka ryo abifuza kugira ico baterere canke kubaza bakagira ico bavuze turafise Gilbert ku murongo wa telefone Gilbert mwiriwe
ndakumva neza cyane murakomeye
egome turakomeye mufite ikibazo cyangwa mufite icyiyumviro
ni ukuvuga ko nimba avuga yuko umuyaga nkuba mu Burundi uboneka mu magawate 30 ibyo byo ndabinegura cyane kuko no munsi warundi wababa imiliyoni zishika 12 imiryango nka yose usanga ikeneye umuyaga nkuba kugira yikenure uro munsi usanga ibiti lovoisement ibiti yo guhabica amakara giye gukena no kuvuga mu minsi abanyagihugu bazobara n'ivyo bacanisha babaheze baro n'ivyo babura ivyo bafungura kubera amakara yinge inkwi bacana cyanye igone bakijika ubutoba babarose none nya kuba mutumira ngo manda kubazi ko bibazo bikurikira ko tuzi ko ibirere bigoranye mwaba mwitwaza yuko atamazi yagiye mu gwegura cyangwa handi hamwe byoshikije gucacu kiguma kiri mu ngorane muri condition climatique nkizi imvura itagwa cyane mu karere ka Kayanza n'ahandi abanyagi bino shaka kuruma umuyaga nkuba uko bikwiye kutubona mu gisagara cya Bujumbura no munsi atamaye abantu bagera baronka.
Okay, murakoze kunsubiza ijambo. Nashaka kwishura uwo mutumire ku kibazo cy'ambira mbagije nibaza ko yumvise nabi. Navuze yuko mu gihe cy'ubucu Burundi dufise umuyaga nkuba ungana megawati 30 kubera kuva muri 85 tutegeze twubaka ingomero zikwiye. Mugabo turafise kandi megawati 12 dukura mu Ikongo muri SNL na SNRAC ico twita importance mu gifaransa ariwo tugura hanze. Turafise kandi na centrale thermique dukotesha ya megawati 10 ibyo navyo bikangana byose umuntu ateranije megawati 45 nivyo byonyine dufise ubu. Mugabo mu bisagara hose n'amahinguriro dukeneye megawati 75 ari nacyo gituma nababwiye ko ubu hari ubukene bungana megawati 30 nibwo dukeneye ari nacyo gituma leta rero yashizeho umugambi w'uko utege kuri kontra na societe prive societe y'abagwiza tunga bashiraho baduha amamashini aca duha izo megawati 30 zibuze ibyo navyo mu kwezi kwindwi kwezi hagati mu ntango z'ukwezi k'umunani izo megawati 30 zizoba ziriho.
Egome, reka twakire na Prida mwiriwe.
Egize mwiriwe.
Muherereye he munyarutse mubaze?
Muri sagara cha Bujumbura. Nagira mbaze nyakubaha umutumire. Ko tumaze igihe tubona ikurakuranwa ry'umuyaga nkuba ibanga mu makaritsiye y'igisagara cha Bujumbura. Bega mu gisagara cyose byo bari ko bimeze mwoba mutanga umwanya umwe mugafata muri tigasekebuye tubahaya amasaha ya terekaritsiye tubahaya amasaha. Icyo cyari kibazo cya mbere nyakubaha mutumire. Akabazo kagira kabiri mu 2005 nye nicubahira umukuru w'igihugu yari yemeye ko hari izindi ngomero zoba zigiye kubakwa. Mbega aho bahabaye inzitizi zihe ko bitarashika kugira igihugu cyacu kibandane gitera imbere. Murakoze.
Yego mureka twakire Sabiyumva mubishurire hamwe. Sabiyumva mwiriwe.
Hari ukuntu ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu makaritsi atandukanye bashobora kuza baraduha umuriro nyuma y'isaha imwe ama inyuma y'uwo yiyindi saha amatara agacacika. Hari ukuntu rero mu bantu benshi baba bakoresha mu bintu bijyanye n'umuyaga nkuba bashobora kuba batabona ingene bashobora kuza barabaha. None se icyo kibazo baba bagiye kukemura gute? Murakoze.
Rego mereka tugaruke ku mutumire wacu Godefroid Hakizimana ibibazo cyane cyane byasa n'ivyegarejide zisanzwe ishinzwe gukurakuranya cyangwa kugabangana umuriro ariko namwe ngira hari cyo mu kivuga ko mwishure Prida na Sabiyumva.
Uko Prida na Sabiyumva basa nabo bagije kibazo kimwe kuko ari Prida ari Sabiyumva bose bavuga ku bizereke ikurakuranwa ryo gutanga umuyaga nkuba mu gisagara cya Bujumbura na cyane nkuko Sabiyumva yavuze ko amatara guma acika avuga ati none mugiye gukora iki kugira ngo ibyo bintu bitoregwe inyishu cyanke nkuko Prida yavuze ati inzitizi ziri hehe na cyane mu kuvuga yuko bavuga ko hari ingomero zari kubakwa zikaba zitarubakwa inzitizi ziri hehe. Nabanza ashaka kubanza kwishura yuko ikurakuranywa yo gutanga umuyaga nkuba ari ikurakuranywa rikogwa mu makarete kugira binganye mugabo urashobora gusanga regidezo ndayivugira huko dusanzwe dukorana kuko bakukira ubushikiranganje birashobora gushika yuko nka karete tuvuge bahaye nka Musaga haramukiwe nka Kanyosha canke Carama ugaca usanga hariyo nk'ingorane mu kunzinga ku mihora ijana umuyaga nkuba bishitse uja nko mucara mariyo yarira mu kiwu ugasanga rero regidezo iyirutse guja gukosora izo ngorane za baye muri ico gihe carama ntironge. Mugabo uburyo tugiye gukora nuko umenyesha yuko murabona mu gisagara cya Bucumbura insinga zitwara umuyaga nkuba duca mu kuzimu cane cane nka muri nka Rohero buyenzi bwiza nyakabiga ngagara kabondo bisagara amakarite ya kera insinga zinganya imyaka nakaguba ni za kera nizo kugikoroni ubu rero ugacu sanga zamaza zononeka ari cyo gituma usanga bicekagurika mugabo twaronse igihugu cy'u Burundi cyarunse ngurane mu gihugu cy'Ubushinwa z'imiliyoni 155 kugira ngo ibyo nsinga zose ziri mu kuzimu zishaje tuzikureho haje unshasha rejeze zumbere ikironka n'uburyo kudasubira guhomba kuko umuyaga nkuba kenshi nk'inzinga iyo zishaje uratakarira mu kuzimu ugasanga na rejeze zo irahombye mu mafaranga yari umunyaga nkuba wari kudandazwa iyo kabari nyishuri ya mbere ko tugiye gukosora ivyo by'umuyaga nkuba ujanye utuvuye utaron ushika mu bantu kubera izo nzinga ziguma zishaje ziguma ziriko zirasha ikigira kabiri Prida yavuze ati ingomero zari kubakwa zigeze hehe inzitizi n'izi kuko nari navuze mu ntangamarara navuze yuko Uburundi muri iki gihe tuvuze dukeneye umuyaga nkuba ufise unganya n'inguvu za megawatt 30 mugabo uravye ibyigwa twakoze uko ibihe bigenda tubona yuko nko muri mwaka 2020 tuzoba dukeneye nk'umuyaga nkuba ushika urenza megawatt 100 aho rero ntitwo leta ntiyoheza ngo yicare ibandanye irondera nico gituma wa mugambi guteza imbere iki gice kijyanye n'amasoko ntangaguvu hariho ya migambi nababwira yuko bakingomero kuri kirasa kuri ruzibazi dushigikiwe n'igihugu cy'Ubushinwa kubaka kuri ruzi kaburantwa dushigikiwe n'igihugu cy'Ubuhindi na leta yo nyine yakuye amaboko mu mpuzi kabiri kwirubaka urugomero rwa Mpanda hanyuma na Jiji Murembwe ku nzuzi za Jiji na Murembwe aho twaronse imfashanyo za zibanki mpuzamakungu y'isi yose niba ariyo bita banki mondiale ni banki y'iterambere ya Afrika ariyo bita BAD ni banki y'iterambere y'ibihugu by'Uburayi ariyo bita BEI izo ngomero nazo tukaba twibaza nko umwaka w'2023 tuzoba dufise umuyaga nkuba ushikana ingufu zirenza megawatt 200 aho naho igihugu cy'u Burundi kazoba cikwije tuzoshora mbere no gushora mu bihugu bibanye nko muri Tanzania mu gisagara cha Kigoma aho naho nyene bakeneye umuyaga nkuba
yego murakoze Godefroid mugitangura mwavuze yuko leta ifise politique yo kurangura umugambi wo guteza imbere amasoko ntanguvu aho bahara amategeko agenga iyo politique canke ningene iyo politique yoja mu ngiro mufise mu majambo make
politique yose kugira ngo ikogwe neza itegeza kwama ifise amategeko ayigenga ico bita mu gifaransa cadre legal iyo ico gisata ryo kijanye n'amategeko agenga iyo politique igihugu cy'u Burundi cyane cyane leta ari ibijejwe iruka mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 haheze imyaka 2 yarakizeho itegeko rigenga ico gice kijanye n'umuyaga nkuba iryo tegeko naryo rivuga ingena imigambi yoshigwa mu ngiro n'ingene leta yokorana n'abagwiza tunga kuko murazi ko kuva mu myaka iheze byose ari leta irondera amafaranga kugira ngo ishobore kubaka izo ngomero ikore n'ibijyanye no guteza imbere ico gisata cy'umuyaga nkuba ariko leta yarabonye kwitoshora kubikora yonyine ari naco gituma nkuko muzi abagwiza tunga nabo nyine bafise uruhara kugira ngo igihugu itere imbere leta rero yashoboye kugurura kugira ngo abagwiza tunga nabo nyine bashore kubaka izo ngomero mugabo baheze badandaza umuyaga nkuba kuri societe y'igihugu ariyo rigidezo
Nshuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo z'Ituma hamwe na Facile yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye turashimiye namwe nshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turote yakamo muwandaje mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.